VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 15 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije na Oriana Itangishaka agiye kuducira ku mayange y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Oriana:
Mwiriwe neza Frederic, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi. Abantu babiri, umugabo n'umwana muto, baraye bishwe n'umuntu yitwaje inkoho mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Igitero cyahitanye abo bantu cyakozwe muri karitsiye ya Gihosha Rural, zone Gihosha, komine Ntahangwa, mu buraruko bwa Bujumbura. Mugenzi wacu Eloge buri kaneza araducira ku mayange.
Abagandaguwe bose uko ari babiri n'abanyamahanga n'akana kakingemeye k'imyaka hafi 10 ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'umugabo akuze, bamwe bavuga ko ari umunyarwanda, abandi bakemeza ko ava mu gihugu cya Mozambique. Aho biciwe hari urupangu runini cyane rugabuyemo amazu menshi, hamwe hari imiryango y'abantu itari mike, ahandi hari bitaro, mu gihe ikindi gihande kirimo ishengero. Uwagize igitero yatumbereye ruhande rurimo amazu y'abantu. Imbere yo gushikira amazu, ubanza kurengana imiryango ibiri. Abari bahari bavuga ko nyene icabo bantu yabanje gutera ubwoba. Abakozi babiri bari hanze abafatira ku inkoho abona kwinjira. Igihe twashika habereye ico gitero, twasanze hakiri ibisigarira vy'amasasu bitari bike. Abo twahasanze bamenyesha ko nyene kugira ico gitero yari umusore yaje azanye inkoho mu gasakosha ahetse ku mugongo. Hashitse ngo yuguriye umuriro arasa amasasu menshi rwose. Uwo mukenyezi yabuze akana kiwe k'agakobwa k'imyaka hafi 10 bari bicaranye.
Mini likuwa na ikaya niko na nyua mtoto yangu, na kulikuwa mzee mwingine alikuwa na
pembeni yangu. Jena lini ichaye, ndiko ndamu mwana wanje. Iruhande hari ichaye undi mugabo n'umutamakazi, hari n'undi mukenyezi yaje kudutemberera. Abana nabo bagenda genda iruhande yacu. Ngize gutya nagiye mbona umusore afashe inkoho ubwo nyene aca yitumbereza kuri uwo mugabo. Maze kubibona naciye ndandabagirana nja ku ruhande ndagwa nca ndaraba. Nzibutse ndavye nsanga umwana wanje yapfuye.
Nikakuta toisha kufa isha pika kichwa hapa na iko na vuya damu.
Nasanze yatuye umutwe harya ari kavirana maraso urya mugabo nawe yari yamaze gupfa.
Arakoze mugenzi wacu Eloge buri kaneza, iyo nkuru turayibashikiriza mu kanya kari imbere mu buryo burambuye. Handi naho mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kirundo, hariko harakogwa isekeza ryo gusubiza iwabo abana bo mwibarabara n'abantu basegereza. Igipolisi cyo mu Kirundo cyatangiye kubegeranya kuva ku munsi wejo. Turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze, yatubwira uko icyo gikorwa kiriko kiragenda. Jean Bosco, kuva ejo iryo isekeza ritanguye, hafashwe bangahe? Iryo sekeza ritunganijwe rite?
Ego yane, aho twashitse aho bari begeranirijwe ku biro vya komine ya Kirundo, twasanze hari abakuze bagera kuri batandatu n'abana bagera kuri 19, bose hamwe rero bakaba bagera ku 25. Abo rero josekeza nkuko twabwiwe n'urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo, avuga yuko ari uku tegeka yuko ari gukura abantu bose ba mu gisagara cya Kirundo, abana baba mu ibarabara n'abasegereza ndetse n'abandi bose atakintu bose bariko barakora kugira ngo baje kugirimo iyo bava. Ndetse umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo yitubwiye ko ari gushyira mu ngiro umugambi w'igihugu wo gukura mu ibarabara abantu bose atacu bariko barakora kugira ngo baje ku mirimo. Ndetse akatubwira kaba yatumyeze yuko abo bana nabo basegereza bose baba bafise iyo baje bava. Mu gihe hari abavuga yuko hari batagira abavyeyi, abandi bakavuga yuko abavyeyi babo bahukanye cyanke babanye nabi, bigatuma nabo badashobora kubandanya babana baba aho baturuka.
Icyo kibazo gisa n'ikibazo kitoca gikemuka muri ako kanya nyene. No munsi hari abasubiriye kugaruka mu mayira basanzwe basegereza cyanke abandi bashasha, byifashe gute no munsi?
No mu gitondo cya kare aho twari tugiye ku biro by'intara ya Kirundo, tugiye kuraba abajeje intwaro kugira tuvugane ibijyanye n'icyo kibazo, ahari abatamakazi benshi bari batonze baje kuraba yuko hari icyo bo baronsa bafungura. Ni mu gihe aho kuri ibyo biro asanzwe hari n'abaserukira ubushikiranganje bwo gushigikirana bakunze rimwe na rimwe kuba hari utuntu duke duke bashobora gufashisha abantu uno munsi rero abo bantu nubu basubiye kwibonekeza ariko rero batubwiye ko ari umugambi udasubira inyuma ko abantu bose baba basegerereza cyane abana bari mu barabara ko bategerezwa kuva mu barabara bagasubira iwabo iyo baje bava bakaza kubiri
cyane gose Jean Bosco ndarurinze uduhe iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere utubwire kandi n'ukuntu vyifashe no muzindi ntara zo hafi yaho urakoze cyane
barakoze bagenzi bacu baje kudushikiza incapa cy'amakuru avugwa mu Burundi bunaho nkuko mu bimenyereye nica gihe cyo kubashikiriza ikiganiro muri sanga incuro ijya kabiri bimibonano y'abarundi hamwe n'umwunganizi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yarangiye ejo ku munsi wa kane iyo mibonano yarangiye nkuko yatangwe kuko batumiwe batagiye hamwe kugira ngo ibikorwa bimirije bitanguzwe icese eka n'igihe iyo mibonano yarangira nta jambo ryo gusozera rimeze nk'icegeranyo yashikirijwe umwunganizi Mkapa yaciye aja Kigali mu Rwanda aho yagiye gushikiriza abatetsi bari mu nama nkuru y'ishyirahamwe rya Afrika icegeranyo c'ivyo yashoboye kwumviriza byashikirijwe n'abarundi bitavye utumire muri iyo mishikirano yabereye Arusha mu gihugu ca Tanzania mbega ibiri muri ico cegeranyo n'ibihe mu gihe kandi abarundi bari bakoraniye Arusha mu gihugu ca Tanzania ku munsi wa gatatu ibara ryaraguye mu Burundi abantu gushika ubu bataramenyekana baragandaguye umufasoni Hafsa Mosi yarasanzwe ari umushinga amateka serukira Burundi mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika mu seruko mbega w'ubwicanyi bwo mu buha insiguro nki kuri ibi bibazo byose rero twatumye abashyira ntayi babiri bakurikiranira hafi ibibazo byo mu Burundi turi kumwe na Terence Mushano tukaba kandi turi kumwe na Emmanuel bamenyekane umwe abo bashyira ntayi bose bari mu gambwe itandukanye hanyuma imbere yuko dutangwa ico kiganiro ariko turafise ivyo tubashikiriza twumvirize ukuntu Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi avuga ukuntu iyo mibonano yagenze reka tumutega amatwi
urumuntu utamenyereye ibiganiro washobora kwiyumvira uti nta byabaye nta kintu na kimwe kibonekeje giye kurangira kera abantu barabibona ku inama yatanguye hari amajambo avugwa iminama igahera hari amajambo avugwa ariko je ko nayibonye suko nabonye yuko umuhuza yakoze igihe gihabaye cyane kuko yarongiye kandi arumviriza impande zose arumviriza uruhande rwabo nuvuga yuko bari kumugwi baserukira ubutegetsi arumviriza uruhande rw'abari batavuga ubutegetsi harimo mbere n'ababo muri haribo cyane cyane ababo muri Senarede ibyo ariko byatumye umuhuza abona neza kandi ibibazo ariza kurongera inyishu kugira ngo mu minsi iri imbere ibiganiro bizoje gutunganywa neza
ikintu mubona bashitse ko nikihe ikintu umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania agiye gushikiriza abandi bategetsi mu nama ikubera i Kigali n'ibihe ku bwanyu
ico je novuga yuko yashitse ko nuko bwa mbere hoho abantu baje naho bari bamwe bipfuza bati abandi baje nagira mbere ndaguhe agakuru gatogi kumbewe kagushobora gushimisha kandi kagashimisha n'abandi bashobora kuba rikora barumvira ikiganiro cyawe hari igihe nabona Dr Jean Minani bose bazi ko ariwe mukuru wa Senared ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu ari kumwe kandi na Nyamitwe Wiri tuzi yuko ari mu biro by'umukuru w'igihugu bari ko baravugana imbere y'ihoteli yitwa Riturini cyane nka cyagirani naho base kuvugana imbere y'umuhuza bari ko baravugana naho boterana amajambo ntacu kuganira gutangurira ngaho mu ntambi zokurikira ntizontangaza hashitse aho bose bemera bati reka rero twicarane koko tuyaye
bashinga ntahe Terence Mushano Emmanuel bamenyekane kaze mu kiganiro mu isanga muratwumva
menda kuba murakushane kuna mwadutumye kuri Facebook
Egume murumvise ibishikirijwe na president Ntibantunganya yahoze atwara Burundi cyane cyane yavuze ko imibonano yabangira kamaro kuko umuhuza yashoboye kumviriza impande zose eka akaba yavuze kandi ko hariho n'abanyapolitike bashoboye kuyaga ku ruhande mwebwe ibyo bintu birakwiye mu isi ibiri abategetsi eka abanyapolitike bamaze mu Burundi bamaze yarusha baganira ibyo bintu birakwiye kugira ngo bavuge ko ibyo biganiro byagenze neza reka dutangure kumushyira nahe Terence Mushano
akoze imenyesha makuru Freddy nagira ntangure mukumbamenyesha ko cyewe batambuga burendimwe kuko nta karate y'umugambwe mfise icya kabiri mugabo iby'u Burundi ndabikurikirana ka Burundi wese kuko biraturaba ibere ko biderekeye ibiganiro byabaye yarusha ku bigenekere rya 12 gushika ku bigenekere rya 14 nkuko wahora twari igihugu ntibantunganya bivuze aravuze yuko byabaye ingirakamaro kubamenyereye ibiganiro umugabo kubatabimenyereye bakavuga yuko atacashitswe icyo kirimo iki kibazo cy'ibiganiro byabereye yarusha birimo ibice bibiri kuri ngene ntibantunganya bibona igice cya mbere ko icy'abarundi baba biteze ni kubera abarundi bari mu magume atagira ingene angana bifuza yuko bitebuka kuko iyo bitebutse abantu baca batora agahengwe amahoro akagaruka amahoro atari amahorerane hanyuma abantu bagatekana abandi bakarima bakimbura abandi bakabyara bakarera atari aho naho bibuguma abantu bakuma bahekugwa abantu bakuma bafabishwe batishwe n'ugwa karago abantu bakama mu mwiheburo n'umutima uri mu gicu ariko kuko mu ntango namwe mwabishikirije muti ingene byatangwe n'ingene byaheze byose umuntu yovuga yuko bitagenze neza cyane umuntu azitegereje akibuka arusha ya mbere umuntu aribuka yuko mbere yo gushika arusha habaye Mwanza ya mbere Mwanza ya kabiri umuntu akibuka yuko habaye na sane video kandi bose bagenda babihakana ko atari byo bari kubaragire twebwe rero icy'abarundi bizeye nuko byotebuka kandi abarundi bagasubiza umutima munda ikihugu cyacu nkuko basanzwe babizi ko ari umurima w'isange twasangijwe n'Imana akabatanya gupfa bose bakabanya gukira
ego mereka duhe n'ijambo Emmanuel bamenyekane nawe nyine agica avuze ko byashikirijwe n'abantu bagiye muri iyo mibonano Emmanuel natwumva Emmanuel si ashobora kuba afise ikibazo na telefone yiwe ariko mu kanya turasubira kumurondera tukiri kuri we kandi Terence Mushano ingorane mwabonye twavuze intango z'ivyo biganiro eka n'ukuntu byarangiye muribaza ko mu gihe hazoza inshuro ya gatatu indiane zose twabonye ibintu batumvikana ko bizoba bimaze gutorerwa umuti
murumva jewe ko atari yo narindi sino bimenya neza sino byemanga ariko je mvuga ico abarundi twipfuza twifuza iki byagenze gute ubwa mbere hoho twarumbise yuko harimwo abari mu nama y'ina mu ngoro y'inama bamwe bababonye bagaca basohoka gushikaho umu ufasha kumvikanisha abarundi afata ingingo yo kubakira kubumviriza umugwi ku mugwi aho kubitangurira hamwe ivyo rero ni ukuvuga yuko abarundi bazitegereje bashavuga bati biracyari kure nk'ukwezi mu by'ukuri abantu iyo batashe barumvikana kugira ngo ugo rukiza rubere bose yewe nkuko genda bifuza nifuza yuko atanumwe yosigara inyuma ahubwo n'abatagiye bogenda kuko bitari uko abarundi amaso ari mutwe umutima waracokeye ubwenge bwarazimiye amaraso araseseka hanyuma abantu barabohwa kandi izo ari byose babivuganye kuko barabizi na nyimu abo banyepolitike niyo baterezwa kutugirira imigambi myiza imigambi y'urukiza
ndabona umurongo wa Emmanuel bamenyekane wabonetse Emmanuel namwe mugira ico muvuze kuvyashikirijwe n'umutegetsi yagiye muri iyo mibonano ekamwari umuse kuntu yatangwe n'ukuntu yarangi nivyo umushaka ntahe ntibantunganya Sylvestre yahoze atwara urundi yashikirije ukuntu abona izavuye muri iyo mishikirano mwebwe muvuga iki
murakoze komereza ijambo nkabanza ubwa mbere gusaba imbabazi kubera ko umurongo wancikiye ko hanyuma nsubiye byo president bantunganya ashikirije avuze ati ubasanzwe batamenye ibiganiro ati wava bibaza ko tacavuyemo mugabo kuri we kabona ko biri ntambwe yabonetse nanje nsa n'ubisoba muri iyo ntumbero nyene kubera yuko abipfuza ibiganiro iyo abashamiranye baramutse bahuye byonyine n'ataracyo bovuga abari intambwe ya mbere kandi ni intambwe ikomeye umva rero kubipfuza ibiganiro ko barabonanye n'umuhuza bakaza bose ni intambwe ikomeye twebwe aho nguko tubona ko twipfuza ani rutazohava bisubiza demokrasi arimo ko twahitumaze gushika ku ntambwe abene gihugu bitorera ababatwara ababarongora batarinze kuja mu mibonano nkiyo izohava tana ibintu guhesa abantu ibiti mu ntwaro no mu nzego zose kandi anegiswa tayuva ushikiza gushika ubu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga cyane cyane ku bya kumibonano yabaye hagati y'Abarundi kuva ku igenekezo rya 12 gushaka ku igenekezo rya 14 ryo ku kwezi kwindwi turafise abantu banyuye iradiyo ijwi ry'Amerika reka dutangure ku mushyaka nahe Ladislas mwiriwe neza
mwiriwe
cyane murafise ikibazo murafise icyumviro mushikiriza
yego ivyo nagomba gushikiriza canke n'ikibazo cyangwa afise aravuga yuko nyine bagiye mu biganiro bavuga ko bifite intumbero zibiri kubamenyera ibiganiro ubona ko cavuyemo batabigiyemo nabakona batabimenyera bakona kumenya nta kintu kiza bashitseko nagiye usanga ariko meze kuko nubuye batanga kuvuga ngo ibindi baziga kandi hari ibyo bateza guherako kimwe ganye nacyo bashitse mugabo twizere ko bizogenda neza mugabo icyo navuga navuga nti yaba byakunda bikanyaruka kuko ibyera ikare kuba byononekara abapfa barapfa ubukene bwo kwiyongera ugasanga kandi kenshi ugaruka n'ubwo ruhago ugasanga nk'uwe kubera byabayeho umuntu arahejeje amashuri aravuga ati nta kazi kandi uboneka ntaki niyo mpamvu kenshi dusanga natwe mu rwaruka tuciye iko twa bitine y'izo bintu kandi uko tuba tumerewe nubwo ubukene budufashe birorohera abagipolitiki kutumanikira bakatujyana iyo bonyine bashaka navuga rero nti ya byakunda ibiganiro byari kunyaruka kuko indarutso ya byose irazwi iraboneka hano bakajya kwiga baca hirya no hino bakata iminsi n'imyaka n'imyaka ngo bari mu biganiro
urakoze Ladislas
urakoze
Ladislas reka duhe n'ijambo James mwiriwe neza
halo
muratwumva murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
ndaramukije batumise
barakumva duga ku ijambo
ego ku bwanjye je nagomba ntere mvuga nti iyo umuntu yitegeje neza ikararaba inzira y'ibiganiro biko birajamo ku bwanjye nta kizere nobiha kuko urabona yuko abagiye muri ibyo biganiro badashaka kuganira ahubwo bishakiye ajya amafedo misiyo bishyire mu mifuko yabo kugira babandanye batera imbere na wa munyagihugu muto muto abandanye apfa abandanye abura icyo akora abandanye apfira mu nzu kubganje nagomba se nubaza abatumire biraboneka yuko mu bintu umunane umuhuzi yasize imbere ngo boganira ko yuko hari ikintu beshi bakora ko bagashe nire baravuze yuko ikintu kigirindwe nimba atari cya gatandatu baravuze yuko boshinga leta y'ubumwe ndababaza mbega batumire bacu mubona yuko icyo kintu kizokunda mu gihe bisa nuko iyi leta ihari idashobora kwemera yuko hoja mu leta yabotse bavuga yuko kandi ngo bayifitiye leta isanzwe ihari hama mu gihe ibiganiro biriko biraba kandi twabandanya twumva yuko hari imihari igwana ya forebu rede tabara itatumiwe muri ibyo biganiro na FNL iri mu ishyamba mubona yuko ibyo biganiro bigiye kumariki mu gihe hariho abo abakumigwa n'abandi abakumigwa bagomba yuko hoja mwaba abandi bakabareka nimona yuko ari nko guca ari nko gusaba gukinira ku mivyimba y'abavyeyi n'ibibondo vyahunze n'abandi bariko rabura kubera ibintu vyabaye mu Burundi hamasa no usozera nagomba nibarize abatumizi nimba koko mwarakurikiranye ibiganiro vyabaye mu bihumbi bibiri mugambwe CNDD-FDD wari muri ivyo biganiro bega wowe wari wemewe na leta canke watumiwe kugira ngo amahoro nituze mu ribe kuki badashaka yuko SNARED yoza SNARED ukwiri kose kugira ngo abarundi batore
umurongo wa James naboni bazaku goranye ariko asano wari yaheje kubaza ibibazo vyiwe akaba avuga ko atacizere afise kuri ivyo biganiro akaba avuga ko abanyapolitike baje kunyungu zabo kwitorera amafaranga bahabwa n'amatiki barihigwa kuja muri ivyo biganiro mu gihe la distance nawe nyene asano uvuga ko urwaruka arigo ruriko rurahahombera kubera ibiganiro bitariko birihuta mushiga ntahe Terence Mushano mugire ico muvuze kubishikirijwe na la distance na James
La distrasi izambere wewe chambere nambere wewe yashikirije intererano ko yifuza ko ibiganiro byonyaruka kugira ngo abarundi basubire batekane ico cyumviro ni cyiza James nawe aravuga ko atacizere kandi aratanga nimvo aravuga ati umuhuza rumba ya muvyavuyemo ingingo ya gatandatu ngo basize yuko ba leta y'ubumwe leta idakumira mu by'ukuri ibyo oye ati kandi leta nayo iriho ubu ibyo ntibyerekwa kuko ivuga iti naje kubera je naratowe none abandi nabo ibyo n'ukumfita kandi bandenganya barahindutse ndetse ubwa mbere babivuga bavuga yuko buri abandi bakwitegurira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko ubwa mbere hoho ingene bimeze abarundi turageramiwe n'ingwano turageramiwe n'ubwicanyi ni ukuri leta iriho ikwiye kwiyumvira ka buvyeyi urumva iyo ibintu birimo amadidane ivyo byose bazobivugana babareka bagira leta y'ubumwe iyo leta y'ubumwe bagasanga nigo rukiza ntibanane kuko abarundi bazoba bagira batora koyoko ura ayongeye ko aravuga ati hariho abantu imihari iri mu ishyamba mungu wanjye abarundi twe twamye twinze yuko atangwano izosubira kandi hari ibintu abantu bakunda kuvuga ngo ni rapport de force ibyo bijya yuko bavuga iby'inguvu urumva ukonona umuntu aronona naho adacatsinda mugabo abamererwa nabi usanga ari intungane abo rero barakwiye kugenda kubivugana kandi mu muri Arusha ya mbere bari bavuze ko atagukumira ikintu mu Gifaransa bita exclusion ibyo rero hariho imbere umufilozofe yahora avuga ibintu rusange bita le bien commun ou l'intérêt général agatanga karorero kumucungwa akavuga ati s'il faut partager une orange il faut partager une orange raisonnablement nuko kuva kumucungwa umwe uri mu ngingo nyinshi kandi izo ngingo zigakwira abantu benshi nibaza ko ubu Burundi ntituvuge ngo ni buto
twese buradukwiye imana yabidukaye abo tugereye nibaza ko ni yatangorane yo haba ikibuze no gushaka kwa banyepolitiki
ego mereka
politiki ni bara
leka duhe n'ijambo Terence duhe n'ijambo Emmanuel bamenyekane nabo nyine agira ico avuze kujya shikirijwe na Ladislas na James Ladislas akaba yavuze ko abajya politique bari yo kwiye ikumvikana ku masezerano buno nyine kugira ngo ntibabandanye gu cura bufuni na buhoro urwaruka barujuragiza mu gihe James we bavuga ko abaja mu biganiro bagiye kurondera amafaranga bahabwa ku munsi eka no kuja kwitemberera akababona ko muri iki gihe ibikwiye ari uko kumvikana ku ngingo zose umwunganirize yari yabashikirije mushyantahe Emmanuel bamenyekana
ego mwe murakoze kongera kumpereza ijambo icyo noshikiriza nuko hano mu Burundi uravye imigenzo n'imico abarundi bamye bagira kuva dushikire nta yukwikukira urabona ko hari abantu batigeze bemera na rimwe ingendo y'intwaro rusangi ingendo ya demokrasi baza baca bahitamwo kugandagura inzego za towe na bene gihugu ubu twebwe ukugene dusoma ibiriko biraba ubu muri ivyo biganiro ni nk'ukumenga bashaka guhereza inguvu avance amatora avance demokrasi kuko ntagihugu na kimwe hari abategeka usanga bakundwa na bene igihugu bose nawo nofata akarorero ko mu Bufaransa François Hollande iyo yatowe a 51% kuri 49.48%. Murabona nk'abo 48% iyo baca baja mu ibarabara ngo turanse François Hollande cyari kugenda gute Barack Obama muri Etats-Unis ntabwo nawe yatuwe dare meme proportion ku isi yose nta n'umwe hari abategetsi usanga bakundwa na bene igihugu bose urumva rero iyo habaye amatora ifoko no mu Burundi twiga kubahiriza ibyavuye mu matora ubwo niho nabitanguye mvuga nti turizeye ko abagiye mu biganiro batazuhava basubiza demokrasi inyuma bigaca bituma ko nanje mvuga nk'uko James yavutse ko usanga bagiye kurondera ibibanza yarusha umva birenge bya bintu byo kuvuga ngo na matike cyane na maperdiem hari abagiye kurondera ibibanza yarusha kugira bavuguruze ibyo bene gihugu aho bari bashize intare nibyo bidutera ubwoba rero kuko usanga nanje ndende mwabona ko mu Burundi hari ibibazo byinshi hari ibibazo by'ubukene hari ibibazo by'amashuri hari ibibazo by'amagara y'abantu hari ibibazo by'iterambere muri rusange ko kuza kugabana ibibanza atecyo twari dukwiye gushyira imbere ubwa mbere ariko twakwiye kureka abatowe bagatwara hanyuma hageze gutora ni matoraje bakabavuguruza batwaye neza cyangwa bakabongera batwaye nabi cyangwa bakabongera batwaye neza
tubibutse inshuti mwese komunikoma rwandanye kumviriza iradio ijwi rya Amerika turafise uwundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Eve mwiwe neza Eve muratwumva
ndi Steve Bujumbura
urafise ikibazo urafise icyumviro
nagomba kubaza abantu muri sinarede none hamwe yoshika ko bagiye mu biganiro yaharusha none icyo bigeze kuba bahaye bagwanya ikiringo cya gatatu hamwe bishitse bagafatira ku zindi ngingo mugabo ikiringo kibandanya nkwarafata kibanza bavuga itabaye ibyo barashobora kubyemera
Ego me murakoze Steve reka duhe n'ijambo Cedric muri neza
yewe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
yanagomba icyumviro cy'umwanya nagomba kuvuga ko kwiyo mihanda ibiri y'abanyepolitike bavuga yuko bamwe bavuga yuko atacyavuyemo abandi bakavuga ngo ntabwo barafite icyizero njyewe nabona umengo ubu haracyari kare aho kuvuga yuko atacyavuyemo nibaza ko burindiye bakaha umwanya wa muhuza ni bakaha umwanya kuri uwo muhuza hama ibiganiro kazobandanya ubukurikira hama kigira kabiri gena ngomba kuvuga kwa baba banyepolitike bacu mu Burundi
igira telefone uvuge cyane
nagomba kuvuga kugira kabiri ikijyanye n'aba banyepolitike bacu mu Burundi nta mutima wo gukunda igihugu n'abanyagihugu bafite kuko bose bishakira nukwikwegera ko bose bishakira inda zabo n'ubu ugeranije urabye rero iwacu Burundi idorari amafaranga rigeze ko nagahomera abantu ubukene buri mwa kino gihugu alo
duga kwijambo turakumva nyarutsa usozere ndumva murongo wa Cedric umeze neza umeze nabe ariko ibibazo yaramaze kwibaza akaba avuga ko abanyapolitike badakunda barundi bakuninda zabo mu gihe Eve nawe nyene avuga ko ya navuze ko hakiri kare boha umwanya abanyapolitike kugira ngo babandanye ibyo biganiro ariko ico tubona nuko umwizera mu banyapolitike ari muke cyane gose mushaka ntahe Emmanuel bamenyekane ivyavuzwe na Steven na Cedric
birumvikana cyane rwose ko abarundi cyane cyane abanyepolitike biraboneka ko benshi harimo benshi bakorera inda zabo badakunda abenegihugu kuko iyo ubonye n'ibi bifatanye n'ubwicanyi byose bijya muri iyo ntumbero y'ukwereka ko naho batowe bashobora gustopa amaproje yabo ntibayashyire mu ngiro birateye ubwoba cyane rwose jeyo nkunda kuja mu manama mpuzamakungu nkahura n'abantu bava mu bindi bihugu imigenzo iri mu Barundi ngeta cyo gihugu cyo kwisi cyonyine birimo byo kugandagura abantu uko baguba babagandagura hanyuma bagaca bagenda bitwaza abantu bagandaguye ngo nibaduhereze ibiti muri leta ngo ni amahoro azogaruka ngo tutaronse ibiti muri leta ngo amahoro ntazogaruka biraboneka neza rero ko benshi baje mu bintu byo kugwana kugira baje mu bibanza bya leta kandi bakore nk'uko abandi bari kubarakora utagira ngo bazanye akarusho ku byo abari ku butegetsi bari kubarakora
emotiona he Terence Bushano namwe mugira ico muvuze ikiboneka nuko aba urwaruka cyane cyane ika abarundi batari muri ivyo biganiro babona ko igihe kiriko kirarengana ubwishanyi bubandanya ika ubukene bubahanze bakaba basana bari korata icizero mu banyapolitike kandi ivyo bishobora no kugira ingaruka mbi igihe amatora zotangurira mushiana he Terence Mushano muvuga iki kuvyashikirijwe na Cedric na Steve
murakoze kunyongera ijambo nta muntu numwe ari akurikirana iby'Uburundi atabona ko abanyapolitike b'Abarundi bavuna umutima abantu bategerezwa gushira imbere kubera yuko umunyapolitike mwiza agirira imigambi myiza abantu bose atwara cyangwa yifuza kuzorongora ibyo bavuga abo ubukene uzuri inzara biba ubwicanyi kagahomera bunwa ibyo bintu nta muntu atabona yuko bikwiye guhagarara kandi nico gituma abantu baca bavuga bati iyaba rukwifuriza ineza abatwebwe abarundi ubunyene babahiganywe mu migambi myiza mu guteza imbere abarundi bose mu gukura mu bukene abarundi bose mu gushyira mu mashuri abarundi bose kugira programa nziza amashuri ibyo byose bikaba nibyo biriho ariko hari akarusho gakenewe hakaba ibindi nabyo by'ukubahana gateka kazi na muntu kakubahirizwa ubuntu bukaje imbere ivyo vyuko babaragiriza amaronko baravuga bati barafatira ku ba mbere bi baravya arusha ya mbere nta yindi arusha yari ikenewe umuntu ari kuvuga kandi rero abo bumva banabipfa nibo bari bararoyeyo ikindi naco urumbo batari baroye arusha bari bagize seserof iyo seserof rero yamaze kuba nta warazi yuko hazosubira kuza uwundi mucanuka abarundi rero kumutima uvunika abasigaye bazobashyira ku murongo naba baronse akantu ni mashuri yisumbuye abapolitisien abarundi babahaye repechage muri universite babahaye deuxième session kugira ngo bashobore kunguruza bunguruze batere imbere bateze imbere abarundi babavukanye ba kandi urundi murabona bariko baravuga kuvuga igucikukira gushika n'ubu n'ukuri birateye agahinda birateye akabonge nta muntu yabikuriyemo yo bisubizamo abandi ibi bintu byabaye nabi tubivukiramo tubikuriramo n'ukuri uburero ko ari bo batwara igihugu ari bo bazotwara igihugu ibi bintu n'ukubikura mu kaga
egome tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumiriza iradio hinjwe rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tafise umunyanyu iradio ijwi rya Amerika Hubert niwe neza
Ribeza nyakuha munyamakuru
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro muvunagura mu jambo
ndafite ikibazo ndamukiza n'uri mu binga bw'ibyuma yanakiriye nagomba kuvuga
ni fatu arakumva
yarusha
ego
mu byukuri leta y'u Burundi turayisabye dushimitse gose twebwe abanyagihugu bacu bato b'u Burundi bagiye guserukira ko bogaragaza uruhara igihugu cy'u Rwanda n'abasirikare bagafata ku butaka bw'u Burundi n'impamvu kandi bongera bagwitwarire kuko niko nyirabayazana ibibazo babihereye muri Congo babigezeje mu Burundi cyo dojana muri Kenya na Tanzania n'ibindi bihugu
ayo makuru uri kurashikiriza mushyana ya Ribere urayafitiye ivyemezo
ego cyane kuko turafise inshuti n'abavandimwe baba mu Rwanda badutelefona bakatwandikira bakatubwira ati burya burya si bose ba nk'u Burundi ariyo bamwe abanyarwanda bavuga ati n'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko ntumutahura turasabye rero dushimitse ko leta y'u Burundi ibyo ari byo shira imbere kugira ngo barengutse u Rwanda imbere y'amahanga no mu biganiro ibyo babihereko ikindi cyane nyakuba munyamakuru
duga ku ijambo umusozere
ego cyane nagomba gurangiriza ko nuko nipfuza neza ko ibyo biganiro byobandaniza mu Burundi kuko twebwe abanyagihugu b'inyuma twarakumirwe cyane nta abanyagihugu abakenyezi cyange ugwaruka ariko rwagize imyiyerekano cyangwa rwagize uruhara muri kubera mu Burundi rwatumiwe kandi hari imigambi itatumiwe nk'imwe yaba FNL yo kwa Jacques Bigirimana n'abandi n'indi migambi imwe hari itatumiwe n'amashyirahamwe ntiyatumiwe amashyirahamwe mu Burundi ararenga 2000 mugabo hatumiwe amashyirahamwe ashika kurangahe gusa
urakoze Ribert reka duhe ijambo na
batumire mudu amukoze cyane abanyakuba
barakumva reka duhe ijambo Diomede
miriwe neza Frederic muraho ngaho kuri America
turaho turakomeye namwe muraho
ego turashima ngaha mu Burundi mbanje kuramutsa n'abarundi bose ariko batwumviriza simiraje abari ko arumviriza ijwi rya America bose
ni byiza cyane rwose ikibazo icyumviro
Iko kibazo cya mbere kubaza
yego
yego nyakuba banacaka nibaza abanyakuba mbeya twe turabye ugwaruka ubu turamaze gutahura ko bamwe abanyepolitiki baduhenda none ka abanyakuba twebwe ko abanyugwaruka dusigaye duhendwa n'abanyepolitiki bari hanze bagenda hanze bakaduhenda ngo nituje hamwe ngo tuje hamwe nabo kubera iki baduhenda tuje hamwe nabo kandi ariko baraduhenda kandi ibigane tubona ibiganiro bamwe bariko batariko barabijyamo neza none bafite ingufu zihe kugira tegugwaruka ngo tuje hamwe nabo natwe bagwaruka tukabikeneye nibara yo kumwe baje hamwe baganire bareke kuza baraduhenda tegugwaruka kuko twamaze kuruha ibintu abanyepolitiki bamwe bari hanze bahenda abanyagihugu kandi cyambere ya kabiri nacyo nashaka ndamwibarize abanyakubaho mbeya ko twebwe tubona ibiganiro kumba bamwe bangi baguma basohoka mwebwe abanyakubaho aho baguma basohoka boba bitwa giki boba batashakira iganiro cyo ni cya kabiri cya gatatu nacyo abanyakubaho mwebwe mohanura iki u Rwanda kugira rurabe ko rwoje hamwe n'u Burundi kugira umutekano ube mu Burundi neza murakoze
murakoze Diomede reka duhijambo abashye ntahe turi kumwe Emmanuel bamenyekane mu ishuri ibibazo bishikirijwe na Ribera na Diomede mufate akanya gato gato cyane rwose umwanya uri kuri huta
ego me murakoze kumpereza ijambo urumva ko abene gihugu nabo babona ku bintu biriko biraba mu Burundi bibabaje kandi urumva ko batarira busema ibihe duciyemo mu by'ukuri birababaje nkaca nibuka umwe mu banywanya yabajije ati mbega igihe leta yo kwagushiramwo abandi bantu mu nzego senarede izoca ikoriki cyo kibazo kirahambaye cyane gose kirahambaye cyane kubera yuko senarede proje yayo ni ukwanka nkuru nziza urukwa nkuru nziza iyo si proje de societe kuko igihe hageze ko bagira mu ngiro nko bahereza ubutegetsi ubu badashobora no kudezinya delegation ibaserukira yarusha umva badoshobora gutwara igihugu gute abantu nkabo nico gituma twe tuguma tuvuga tuti imyaka itanu si siyekle yose nibareke abatowe bagire batware atankomanzi hanyuma mu 2022 niba batwaye neza babongere batwaye nabi bababogoze icyo kibazo bavuga cy'u Rwanda gifatanye n'ibindi bihugu byinshi byashigikiye abantu banse president Nkurunziza igihe ibibazo by'i Burundi bo birekira abarundi bonyene two kumvikana ariko igihe cyose cyagumye bizamwe abanyamahanga ntibaje bashaka kutworohereza kukugene twotwarana neza baze bashaka kuducanishamo kugira babandanye batudomina twese jamwe bita divise orenye nta numwe muri bajye abantu bavuga ngo bari ko barabafasha akunda senarede cyangwa akunda kuvara nkuru nziza bose bafise inyungu zabo bari ko baragwanirira ni twebwe abarundi twe dukanura twabaga tuti dukeneye gukora iki kugihugu cacu dukeneye kuraga iki abana bacu dukeneye guhereza iterambere irihe igihugu cacu nitubandanye twumviriza abanyamahanga ibyo baza kutubwira
reka duhene ijambo Terence Mushano kuri ibyo bibazo gene byashikirijwe na Ribera na Diomede mukanya gato mushiga ntaye Terence Mushano
murakoze nimu yavuze bwa mbere yavuze yuko hariho imigenderanire mibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi abashinzwe imigenderanire bo mu Burundi n'abashinzwe imigenderanire yo mu Rwanda bazobita inama basubize hamwe ibintu byose byoba bibateranya birimo agatosi byose babidadanure hariho ikintu mu isi imigenderanire myiza ibaho niyo batase abantu baratata bagasubiza hamwe n'abavukana kandi u Rwanda n'u Burundi ni bihugu byegeranye ni bihugu bifatisangiye byinshi byiza gusumba bibi ikintu rero bategerezwa kugira ibyo bibi bibateranya bajye hamwe babikure mu nzira abarundi n'abanyarwanda dusubire dusangire akabisi n'agahiye bwa mbere hoho hari ikintu bita la diplomatie positive la diplomatie constructive ivyo naza arivyo baba barundi n'abanyarwanda baje hamwe basubire borohereza abarundi n'abanyarwanda
tubibutse inshuti mwese ko mu Rwanda nyakumviriza radio ijwi ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umuntu wanyu radio ijwi ry'Amerika Christophe muriwe neza
Miriwe.
Murafite kibazo murafite cyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku miwodano yahuje abarundi kuva ku igenekezo rya 12 gushika ku igenekezo rya 14 yo ku kwezi kw'indwi abantu bose batavuga cyo kimwe harabavuga ko iyo mishikirano yagenze neza harabavuga ko abanyapolitike basa na batesheje umwanya abarundi munduwe ku ijambo murafite kibazo icyumviro
Okay ni kibazo
Yego
nyarutse nihuse ugira nk'umwanya abandi ibiganiro biri byabereye Arusha imibonano tubyiyumvira gutandukanye hariho abumva ko bizabazanira urukiza n'abandi babona ko atarukiza rurimo urabona ibyabaye byose nta jambo nyamukuru bashitseho bonyine bavuga ati kubizakurikira tuzoganira kuri iki urabona bamwe baremeje bamwe barashatse ko ho ba leta y'ubumwe ama leta y'Uburundi ne kavuga ati leta y'ubumwe irahari kuko yaratowe ubundi byabereye mu Burundi utari umwana tabwe nguzi umuntu wese akuze yarabonye ko ntubyatanguye barabonye ko atamatora yabaye ari ibintu by'ububeshi gusa ake hari kibazo na cyakanje mbaza uyu mutumire ari jambo yavuze ati ibihugu byose ababiyobora ntibaba bemewe bose ari ikintu gica kitubabaza mu Burundi nibyo birumvikana ntibaba bemera bose ari iki kitubabaza nuko amaraso akomeza guseseka kandi hari ubutegetsi hari abajejwe umutekano none se yoseseka gute hari ubutegetsi nta bubasha bufite bwo kugwanya ayo maraso aseseka nk'imvura ibyo nibyo bitubabaza cyane ariko kaca dusaba inama iri nka chance aba inama iri kibera mu Rwanda naye ikibazo cy'u Burundi izacigeho kuko kirababaje cyane cyane gose nge ibibazo byanze byari byo murako
urakoze Christophe reka duhe ijambo Thierry muriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
nakabazo nagomba kubazo
yego duga ku ijambo
uretse ko numva no ni Arusha nyene harimo kutumvikana akabazo mfite ko hariho abashyize imbere nyakubahwa muri nziza babwiye bati basomye ibwirizwa bashingira hamwe n'amasezerano y'Arusha hari ingingo iba imurekurira ku itora abatavuga rumwe na leta nabo bakavuga bati dusomye amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa bashingira hari ingingo itamurekurira ku itora none mu biriko biri y'Arusha izo ngingo zibiri zateye impari Burundi bigatuma haba ibibazo yobirimo mu bizakwigwa muri ibyo biganiro biri kubiraba yarushe abazo kandi kara
urakoze Thierry reka duhe ijambo abashinzwe twatumiye hano Terence Mushano ku bibazo bishikirijwe na Thierry na Christophe duga ku ijambo
ku byerekeye inama iri kiraba ibyibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha nibemera bakicarana icyo bategerezwa kukivugana kuko nta question tabu iterezwa kubaho mu Burundi twari twaramenyereye kuva kera bavuga ngo nu Burundi bw'abarundi ntibavuga iby'abahutu n'abatutsi aho bakivuga icyo kibazo baracize baragihana intumbero inyene abahutu n'abatutsi bategerezwa kubana n'ubu udutotsi twoba tukiriho dutegerezwa gukosorwa kugira babane neza bubakane neza nizo bwirizwa shingiro rero nayo masezerano y'Arusha yubahirizwe kuko turibuka neza yuko ibibwirizwa shingiro ari komoka kuri masezerano y'Arusha kandi yuko ni n'amashingamateka yanse guhindura ibwirizwa shingiro uko rero ntibajyubahirize amategeko n'amateka y'u Burundi yubahirizwe amateka mpuzamakungu yubahirizwe abarundi babisinya bahagarikiwe n'amakungu nico gituma aterezwa kuba imigenderanire hagati y'amakungu n'u Burundi bwacu
ego me mucha na Emmanuel bamenyekane namwe
koze kumpereza kandi jambo kwico kibazo cha kabiri cyerekeye ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha kuba barabishize kuri agenda y'ibiganiro biri kubiraba ntabyo nomenya kuko jewe sinari nagiyeyo mugabo nkuko weje kuvuga bivuze nibabona ko ari ikibazo gihambaye gikeneye ko bakiganira ubu bose niyo bakoraniye bazogishyira kuri agenda bakiganire nibaza ko intambwe ya demokarasi itugezemo mu Burundi yoteje kutunezera gushikaho tutagira ikibazo tabu nkuko wareje kuvuga abishikirije nibaza ko rero nibabona bikenewe ko kivugwa kizovugwa mugabo ndibaza ko igihe kindi itegeko constitution bitezwa kuzovugwa amomadone muri ibyo biganiro hari wari yambajije ambwira abantu bariko barapfa kandi birababaje cyane rwose hari abantu benshi bapfa atashubona bazize hano mu gihugu cacu ari umwenegihugu akundi igihugu niyo cyabita kuri leta gusa leta irafite responsabilite yo gucungera abene gihugu bose atanumwe ikuyemo nakunguko nakamwe leta yogira kugira yiyiciye yo nyene abene gihugu nico gituma abene gihugu bose mu butandukane bwacu twese twari dukwiye ahubwo kuja tugashigikira leta kugira icungere icungere abene gihugu bose atanumwe avuyemo nkuko biba mu bindi bihugu haramutse bapfuye umuntu bacha bavuga leta ngo niyo yamwishe hari habi abagize banabi bikika mu kiza ahubwo ikibabaje no kubona abapoliticiens bacha babigira politiki umuntu yapfuye aho ku babara hamwe n'umujyango wabuze n'abandi bantu Burundi bwabuze bagaca babigirisha ingendo yukushaka kugwanya leta
yego me tubibutse
n'ibyo cy'umutekano kiraba bose abari muri leta n'abatari muri leta abari muri opposition n'abatari muri opposition abari abahutu n'abatutsi abantu du nord du sud bo cereho baza ngo bashaka kubita kuri leta ngo leta ngo yananiwe ngo kugira ibintu by'umutekano
tubibutse n'ishuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamenya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Jerome muri
neza
murafite ikibazo munyarute cyane gusa akanya karagiye ikibazo cy'imvuro
ego cyo cy'imvuro cyanje namwe mvuga nti nta munye politiki akunda umurundi abanyagihugu bato bato kwege baduhereza amahoro hama abanyaye hejuru baduha umutekano dukore twiteze imbere icya kabiri naco nyakubahwa Silvestre yavuze ngo ibiganiro ku babimenyereye zagenze neza nanje nk'umurundi muto muto atamenyereye ibiganiro bona ko atakamaro na gatoya ibiganiro byatuzaniye uti gute ko abari muri opposition bavuga ngo bagwanya twazime manda ibyo biganiro navyo mbona baguma barigira birebire mbona ya twazime manda itegombi hehe nina mwumva akamaro kazo ari akahe mbariza abatumire murakoze
murakoze Jerome Mugisha muri ngaho reka duhe ijambo Mugisha nawe
Mugisha ego ni ngaha mwiriwe
mwiriwe neza tugakwisha mu namwe mufite ikibazo mufite icyumviro
mufite abatumire mufite abatumire bangahe
babiri
okay nda hari cyambo ngomba ndabashikirize rimwe ritonya
yego
bari mu biganiro bariko baraganira nta kuntu bofati ya mbere yo kuganira guhagarika ubwikenye buriko bara mu Burundi inyuma ya hafsa mose bagandaguye birabaje mu ijoro rihese baragandaguye abandi banyagihugu kandi n'ubu barakomeza bagandagura abandi none mu gihe bobo bariko bagandagwa abantu uko bukeye ko bwije bariko bareza mu biganiro ngo bazatwara igihugu bazotware bande kandi babamaze imbere yuko bafata ya mbere kugira baje mu biganiro nyezina ni bafata ya mbere bwo guhagarika ubwicanyi buri mu Burundi ataraho naho n'ibyo biganiro ntacyo bizomara mu gihe abarundi bazaba bariko baricwa bazoba bariko bararenga ntacyo bazira ni bafata ya mbere yo guhagarika ubwicanyi ibisigaye bazabigarukamo mu nyuma ruko bwicanyi bwahagaze mu Burundi hanyuma nkaba ndabashimiye by'umwihariko
murakoze murakoze Mugisha mushikije ikibazo twashaka kurangiriza ko ariko imbere yuko turangiriza kuri icyo kibazo nashaka umushya na Terence Mushano na Emmanuel bamenyekane bishure ku kibazo cabajijwe na Jerome Asanu Tachize abanyapolitike mu kanya gatoyi cyane gose umunota umwe umushya na Terence Mushano
munomba yuko abantu bose bavuga bati abanyepolitike ntibakeze umutima abarundi abarundi baravunitse umutima aya masezerano bati nta kamaro mu gihe amahoro atagarutse kandi nyikangura nabwiye ko akenewe amahoro atari amahorerane amahoro ya bose kandi bakavuga bati nibafate iya mbere yo guhagarika ubwicanyi ntibasubire kuvuga ngo nimaze ugomba gutwara badusanga abo batwara barapfuye ivyo rero amahoro ni ikintu cy'imbere umutekano ni ikintu ciza guhagarika gusesa amaraso ni icifuzo ca twese abantu aho kuguma batana kumwikomo bavuga ngo ni wewe canke ni wewe burya wabikoze abayigize agatima kamudogombe kugira ngo ashobore kubihagarika mu by'ukuri murawumva ko bavuga bati abantu bo kwisubira ko hariho abantu ba Saint Augustin abantu ba Saint Paul baragize amaroregwa mugabo barisubira ko barahagarika n'ubu abantu ibikora iwacu abantu ni batohoze amatohoza agira icyo ashikako kuri abo bantu birirwa barapfa bicwa bunyamaswa kandi atakintu ubona kimwe bazira.
Emmanuel bamenyekane ku kibazo cabajijwe na Jerome icamugicanda kigaruka ko nico nshaka gusozererako.
Ego me jemuko nari nabivuze mu kanya imbere yuko dushpolitiza abantu ariko barapfa tubanze tumenye igituma abantu bapfuye icyarico wapfuye ko yapfuye azize imvo za politike ko atazize imvo za politike naho nyine ku byerekeye umutekano ndafite ikintu nshobora kuvuga gitoye. Warageze mu Burundi mu gihe hagati ya 1994 ukabona abantu bapfa uko bangana ukugene intara zose zimuka zigahunga abandi bakajabuka hakujya birababaje kubona abantu bashaka kwitwaza ibintu by'umutekano ngo bavuge ngo leta ngo ni yigarure umutekano kumenga niyo yawuhungabanije ni barabiyo twaje tuva barabiko atantambwe iboneka yabaye hanyuma kwikira urubanza twebwe nyina barundi twese atanwe avuyemo tuvuga tuti inyuma hari hameze uku aho tugeze n'ubu dushobora kwa meliora tutera tuja anaha. Nico rero nashaka kuvuga ko birababaje c'est vrai n'abariko barapfa ubu nta numwe yarakwiye gupfa akacazize atishwe n'ugwiwe ugasanga bamugandaguriye mu ibarabara mugabo byose bapfa bose nashaka guca bagira des assassinats politiques.
Ego me nko twabivuze mu ntango
bitajanye za politique.
Nko twabivuze mu ntango mushe na Terence Mushano igihe abarundi bariko bari muri iyo mishikirano ya Rusha harabaye bwicanye ukabije cyane gose yaho umushinga mateka serukira Burundi mwishiramwe ryo muri Afrika museruko afite munsi yagandaguwe ubwicanyi kandi nk'ubwo bwarashitse kenshi na kenshi igihe haba hari hakoraniye nko mu Burundi abategetsi kandi ntumwa mpuzamakungu mbe ubwo bwicanyi bwaba bwama buba mu bihe bihambaye nk'ivyo mu buha insiguro nke
icyo kibazo ni kibazo cy'inkora mutima ubwicanyi karabaye hirya ejo nejo abandi darahitanye abantu b'icubahiro bakomeye nk'umupfasoni Hafsa Mosi yari umuntu umubonye ateye mu maso ategerezwa kubakora ibintu byubaka nta muntu atoba yarababaje harapfuye uwo numvise ngo umwana nijoro kwiga muri kaminuza hapfa mu muntu wundi harapfuye abasirikare b'intwazangabo harapfa abasirikare batoya harapfa abasivile bakomeye harapfa ugwaruka gwinshi haratuzwa abantu baratuzwa abandi baramugara n'ukuri ibyo bintu tewe cyane ariko nifuza abantu bari bakwiye n'ubu nyine muri aka kanya kwibuka abo bantu bose b'inzira karengane bapfuye bazira ubusa.
Ego me
nikanacho
sozera ningo mukanya gatoya cyo
etse nagira ngo mu gusozera nagira nsabe abantu bagenda muri iyo mibonano mize biganiro bagenda kandi umwe basize inyuma kandi ntihagire ikibazo n'umufasha afasha abarundi kumvikana bajya abantu bose birirwa barandika basaba yuko babakira abashiremo atagukumirana kuko exclusion niyo bavuga ko muri Arusha ya mbere yatumye amabi agarika ingano.
Namwe Emmanuel mufite umunsi munota umwe mugihe cyo muvuze kuri icyo kibazo nabajije cy'ubwicanyi bw'icyo hose hari ibintu bihambaye mu Burundi
twajya Afsa Mosi mubonye wabona ko ari umudamu w'intungane nta mahistoire particulière yari afise twizere ko batabamwishe ku mvo za politiki twizere ko yabayishwe ku bindi bintu tuba turamenya ariko niyabayishwe ku mvo za politike ni ahandi mu byita byo bya justice aki profite lo crime abamwishe boba bamwishe kubera yuko yari umudepite muri EAC muri EAC nawe hakaba ariko karabera ibintu byinshi hanyuma ibihugu byo muri EAC byarafashe ikiringo cya president Nkurunziza ko ari muri babandi bashaka kwerekana ko mu Burundi atakigenda.
Turagushimiye Emmanuel wamenyekane wakoze cyane gose ku kanya watoye. Turagushimiye nawe Terence Mushano, turashimiye Ladislas James Steve Cedric Ribert Diomede Christophe Thierry Jerome Namugisha ba Toyakanya bakaduha magara kugira badushikirize ibyimbyo byabo hamwe nibazo byabo turashimiye engineer tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yafudufashe kwigiranya kiganiro mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.